Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ijwi rya Amerika wadukurikira kuri internet mwadusanga live kuri www.radio.com. mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, niyadirwe mu basuza mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Ingabo za Republika Demokrasi ya Kongo FARDC zongeye gusubira ku butaka bw'uduce tumwe twa teritwari ya Masisi nyuma y'amezi atanu zitahagera kubera intambara.
Abaturage muri aka karere babyakiye neza cyane, ndetse bashima guverinoma yacu ya Kivu y'Amajyaruguru kuba yatekereje kohereza umubare utoshije cyane muri aka karere.
Uwo ni Bwana Baraka Gabriel, ni umuyobozi uhagarariye guverineri w'intara ya Kivu ya Ruguru mu gace ka Masisi. Harry Belafonte waharaniye uburenganzira bw'abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wanabaye umuririmbyi n'umukinnyi wa filime yitabye Imana uyu munsi ku wa kabiri, yari afite imyaka 96. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ku mugaragaro ko azongera kwiyamamariza kuyobora igihugu mu mwaka utaha wa 2024. Amahanga kandi yizihije umunsi wahariwe kurwanya indwara ya malaria. Mu Burundi iyo ndwara iri mu zifata abantu benshi kandi ikabahitana. Turabagezaho uko byifashe mu ntara ya Makamba muri icyo gihugu. Ayo makuru nandi twabateguriye ni mukanya, mugume ku maradiyo. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Kameruni yongeye kohereza abasirikare bayo ku mipaka yayo na Nigeria hamwe na Centrafrique kubera ibitero by'intagondwa bikomeje kwiyongera. Muri studio turi kumwe na Oriane Tangisha.
Urakoze Edi. Abanyagihugu baba mu karere k'iyo mipaka bamenyesha ko umutekano wahungabanye cyane kuvaho habonekeye agahengwe gake abasirikare bari bajejwe gucungira umutekano waho bagakugwayo. Igisirikare cya Cameroon gitangaza ko hari abanyagihugu amamiliyoni baba muri ako gace bahahamutse cyane kubera ibitero by'abarubeli byiyongereye kuva mu kwezi kwa mbere. Igisirikare kivuga kandi ko abagwanyi amajana n'amajana ba Boko Haram bacinyegeje mu mashamba inyuma y'igitero bagize mu ndwi iheze mu gacimbiri ka Mayo Masoko Makosa mu buraruko ahari umupaka na Nigeria. Leta yibutsa ko muri icyo gitero amazu amajana n'amajana yaturiwe, abantu bagasigara badafise aho bakika umusaya. Joseph Betty Asomo, umushikiranganji wa Cameroon na jejwe kwivuna abansi, amenyesha ko Perezida Paul Biya yategetse ko muri ino ndwi hokogwa inama y'umutekano vyihuta iyahunde kugira bige uko bohagarika ivyo bitero. Umushikiranganji Asomo atangaza ko atandwi hirahera atagitero gikomeye c'intagondwa kigizwe. Yabitangaje mu nama y'umutekano ikomeye yari yitabwemo n'abayobozi bakuru mu gipolisi.
Urakoze Oriani, komeza unatugezaho iyi nkuru ivuga ko hari ubudage bwafashe umugabo nanone wakekwaho gutegura ibikorwa by'iterabwoba.
Abategetsi mu Budagi batangaje ko bafashe umunyesiriya w'imyaka 28 bakeka ko yarafise umugambi wo gukora igitero cha bombe yisunze ibyumviro by'intagondwa. Amatohoza yerekana ko ukekwa yariko agerageza kurondera ibikoresho byomufasha gukora ibigwanisho byoturikira mu banyagihugu. Igipolisi kivuga kandi ko mwene wabo w'imyaka 24 aba mu kigwati cha Kempton ariwe yamwoheje gukora icyo gikorwa kandi arakimushigikiramwo. Abo bagabo bompi igipolisi kitashize amazina yabo habona, bavuga ko bafise ivyumviro vy'intagondwa zo mu idini rya Islam hamwe n'ibijanye no kugwana intambara ntagatifu. Abategetsi bamenyesheje ko batari bafise amakuru atomoye neza kubijanye n'ikibanza icyo gitero cyariko gitegurirwamo. Igipolisi kivuga ko cyasatse ibibanza biri muri Hamburg na Kempton, bahasanga ubumara bukoreshwa mu guhingura ibigwanisho biturika. Icyo gikorwa cyo guhiga no gufata abo bagabo cyagizwe n'umugwi w'abapolisi bashika ku 250.
Tuve mu Budage tuzano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari Belafonte waharaniye uburenganzira bw'abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wanabaye umuririmbyi n'umukinnyi wa filime, yitabye Imana uyu munsi ku wa kabiri. Yari afite imyaka 96. Fidel Niyongabo n'udufitiye iyo nkuru.
Belafonte yitabye inama uno munsi ku wa kabiri agize ibibazo by'umutima imuhiriwe mu gisagara cya New York. Umupfasoni wiwe Pamela yari ku ruhande rwiwe. Belafonte yabaye umwe mu baririmbyi n'abakinnyi b'amareresi bakomeye ba mbere bari bafise abakunzi benshi cyane. Zimwe mu ndirimbo ziwe zamenyekanye cyane zirimwo Banana Boat Song, Day O. Yaragize uruhara rukomeye cyane mu rugamba rwo kugwanira agateka k'abirabure muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari mu bayoboye abandi mu myerekano yo kuyamiriza akarenganyo kari kageramiye abirabure yabaye mu myaka yo mu za 60. Belafonte yari mu bategura n'abatororokanya amafaranga yo gushigikira iyo myerekano. Yarakoranye cyane na Martin Luther King Jr. yabaye umuyobozi ruranganwa mu rugamba rwo guharanira agateka k'abirabure muri Amerika. Yari umugenzi wiwe akomeye, yaramufashije cyane mu bijyanye n'amafaranga. Harry Belafonte yabereye akarorero abandi birabure bari bato kuri we mu myaka babaye rurangiranwa mu nyuma yaho. Yarahaye impanuro ngirakamaro cyane mu buzima ku bakiri bato b'abirabure. Umwe mu bagenzi biwe Andrew Young ari mu bayoboye abaharanira agateka k'abirabure yatangaje ko Belafonte atigeze adohoka mu rugamba rwiwe, kwa ahubwo yongereje ingufu n'igishika uko yagiye akura mu myaka.
Tugumeye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Joe Biden uyu munsi kwa kabiri yatangaje ku mugaragaro ko azongera kwiyamamariza kuyobora igihugu mu mwaka w'2024. Yasabye Abanyamerika kumwongerera amahirwe n'umwanya kugira ngo arangize imigambi yarahiriye muri manda ye ya mbere. Fidel Niyongabo ni ukomeza.
Perezida Biden azoba afise imyaka 86 mu mpera z'ikiringo ciwe ca kabiri. Yibaza ko ivyo yashoboye kurangura mu kiringo ca mbere mu bijanye n'amategeko hamwe n'imyaka irenga 50 yo kuba amenyereye politike ya Leta ya Amerika bizomufasha kurusha amakenga ahagaze ku mpungenge zihari ku vyerekeye imyaka yiwe. Kugenwa n'umugambwe wiwe w'abademokrate bizokoroha mu gihe atabazohiganwa bikomeye nawe bahari muri uwo mugambwe. Yamara gutsindira ikiringo cya kabiri mu mabanga y'umukuru w'igihugu ntibizomworohera mu gihe igihugu ciciyemo ibice bikomeye. Joe Biden yatangaje umugambi wiwe abicishije kuri video yamaze iminota 3. Atangaje iyo nkuru ku munsi wo kwibuka imyaka irangiye, atangaje ko azokwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2019. Icyo gihe yari yemeye guhuza Abanyamerika mu gihe c'intwaro ya Perezida Donald Trump. Yamara n'umugambi atashoboye gushika ko gushika ubu. Perezida Biden yatangaje ko ari kaharanira akaranga k'Abanyamerika. Yavuze ko Abanyamerika bahanganye n'ikibazo cyo kumenya niba mu myaka iri imbere bazoba bafise ubwigenge n'uburenganzira kurushiriza canke bafise buke. Mu gihe kurondera gusubira kwitoza kuba perezida wo mu bihe bya vuba muri Amerika bitabaye ikibazo, ibintu siko bimeze kuri Perezida Biden. Hari abahurikiye mu mugambwe wiwe w'abademokrate batari bake mu bifuza ko adasubira kwitoza kubera imyaka yiwe. Biden yavuze ko ivyo vyumvikana, yamara n'ibintu atashatse kuvuga ko mu ijambo yashikirije akoresheje video igihe yatangaza ko azosubira kwitoza mu kiringo kigira kabiri. Perezida Biden yatangaje ko iki atari gihe cy'ukurera amaboko, ko ari cyo gituma yafashe ingingo yo gusubira kwitoza.
Fidel Niyongabo na Oriani Tangishaka barakoze kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi bamaze kutugezaho. Mbibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.hv.com. Mukanya turajya makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri uyu wa 25 z'ukwezi kwa kane, amahanga yizihije umunsi wahariwe kurwanya indwara ya malaria. Mu Burundi iyo ndwara iri mu zifata abantu benshi kandi ikabahitana. Ababyeyi batwite bo bazahazwa n'iyo ndwara, hakaba ubwo inda zivamo. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abakunzi bayo twayisomewe na Thierry Vendayishimiye uri Kigali mu Rwanda.
Mu mwaka w'2022 ishirahamwe gishinze ineza y'abana UNICEF ryaharuye abantu bagera ku miliyoni 7 n'ibihumbi 293 316 bivuje indwara ya malaria mu Burundi. Ibyo biharuro byerekana kugereranije n'umwaka w'2021 malaria yiyongereye ibice 19%. Uburundi buri mu bihugu 20 bya mbere ku isi bibangamiwe na malaria kandi yica abantu benshi. Ibyo bimeze uko mu gihe uko umwaka utashe hatangwa imisegetera yo gukinga imibu kugira ntiyinjire mu misegetera mu gihe abantu baba bajyamye. Ku mugwa mukuru wa Makamba twabajije bamwe mu bahaba ukugene umusegetera bawukoresha.
Umusegetera barawubamba neza ukabona ko wabubanze neza imperampera yaho uryama hamu hawusobeka munsi y'imatera canke y'ivyo usasa hanyuma uvuye naho nyene ugasiga ugobetse kugira ngo imibu ntiyinjire.
Dufate mu cyumba orfa tukawumanika hirya ku mpande zine akagozi hirya kandi hirya no haruguru no hepfo utugozi tuni ukawugorora nyene ukamanura hamu manuka ku gitanda atahantu imibu ishobora kwinjirira karakwa umanitse neza.
Ari kuri kuraca mu mihana yahimaka Kamba urasanga umusegetera bawukoresheje ibindi. Hari abawukoresha mu kuzitira imirima abandi bakawubakisha imigina mu gihe cy'iswa. Bamwe mu banyamakamba barawubakisha inzu z'inkoko. Hari n'abandi iyo hageze kwimbura ibiharage aribo babitekeramwo kugira ngo bimenetse nibikorokere hasi. Mu kiyaya cimbo haravugwa abawurobesha muri Tanganyika. Mu mpera z'umwaka w'2022 haratanzwe umisegetera igera ku miliyoni 6611 mu Burundi, ariko nikibuza ko abantu baguma bandura malaria. Mu migwi karigwa n'indwara ya malaria kandi ikagira ingaruka mbi harimwo uw'abakenyezi ibibungenze. Ku ibyariro ry'Imakamba muri aya mezi atatu atangura umwaka bakiriye abakenyezi 61 bagwaye malaria mbere barabajyamika muri iryo byariro kugira ngo babakurikirane neza. Muri abo bagore 61 abagera kuri 15 imbanye zabo zarakorotse biturutse kuri iyo ndwara. Nitereka Josephine twamusanze umusego muri iryo byariro. Nubugira kabiri afatwa na malaria kandi yibungenze. Imibu yamuteye malaria ntiyamuririye mu gitanda kuko arifuka umusegetera.
Ndibaza ko yandiye ndi nko mundi mu gukora ndi mu gikoni canke ndi hanze.
Mugenzi we bari kumwe aho mu ibyariro ry'Imakamba araza hiyo mibu yinyegeza.
Akaro dufate nko gukura amashamba impande y'inzu canke ibinogo kuza umuntu arabifurira bige bitega mu amazi.
Ajyamye mu bitaro araremye ko yaba we yaba umwana ari mu nda atankurikiza izizi zo mubako.
Bara namaze gushika ku bitaro ndibaza ko atabwo bangira mugankire muhira narifise ubwoba.
Niyo saba Nestori umwakirizi kuri iryo byariro ati nubwo abakenyezi bibungenze bafatwa na malaria ibitaro biba byagerageje kubakingira iyo baje gupimisha imbanyi.
Hasanga rero bafise malaria ko ari ipimo tushobora kubatuma aba n'igipimo cya malaria gisigara. Hanyuma tusanze rero akomeye ata malaria agwaye ariho imiti batanga kugira ngo bakingire malaria akingire umubyeyi n'umwana turabaha mustike kugira ngo azokwikingire mu miryango yabo tukabona fasida. So fasidane kuvuga uko aje acyangwa fasidane kugira ngo zikinge iyo malaria.
Ariko rero hari ababyeyi baje gupimisha imbanyi batebye bigatuma bataronka ibyo bibafasha kwikingira malaria. Uwo mwakirizi niyo saba Nestori asaba ababyeyi gupimisha imbanyi kare kugira ngo bahabwe ubwo bufasha. Aranibutsa ingaruka z'indwara ya malaria ku mubyeyi yibungenze.
Bisanzwe igihe agwaye malaria nko ku muvyeyi kesho wasanga akunda kukama amaraso yakamya amaraso rero ica bigira inkurikizi ku mwana ugasanga cyavyaye umwana w'ibiro bike cyangwa ugasanga umwana mbere indira avuyeyo n'igihe yaramutse avutse nyina yagwaye malaria abasanga n'uwo mwana nyina agwaye malaria kubera nyina yayimwanduje akiri mu nda ugasanga umwana yakivutse afise malaria.
Kugira ngo abajejwe amagara y'ababyeyi bashobore gukurikirana ko misegetera itangwa ikoreshwa igikorwa yagenewe barashizeho abaremesha kiyago bakorera mu kibano. Uburundi bwahimbaje uwo munsi ku kivugo kigira kiti twisunge ubuhinga bugezweho turandurane n'imizi indwara ya malaria.
Tuve muri mu Burundi tujye muri Kongo aho ingabo z'icyo gihugu za FARDC zongiye gusubira ku butaka bw'uduce tumwe twa territoire ya Masisi aho ni muri Kivu ya ruguru nyuma y'amezi atanu zitahagera kubera intambara n'umutwe wa M23 byinshi kuri iyi nguru tubibaze umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jimmy Shukran bakomera
Ibi ni nyuma yuko abarwanyi bayo mu 2023 barekuye uduce tumwe na tumwe two mu territoire ya Masisi mu kwezi gushize no mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kane. Ingabo za Kongo FARDC ntabwo zagaragaraga mu duce tumwe na tumwe tw'iteritwari. Ni kuri uyu wa kabiri umuyobozi w'intara ya Kivu ya ruguru Lieutenant General Constant Makongba yerekeye Rutobogo ayoboye ingabo zahuriye mu kigo cya gisirikare cya Mubambiro kiri hafi n'umujyi muto wa Sake mu territoire ya Masisi. Aho yatanze ubutumwa bwihariye kuri aba basirikare bagera ku 300,000 bahise berekezwa mu duce twa Ngungu, Rubaya, mu groupe Mazamatanda, Ufamandu na Kibabi.
Boye pona defense ya integrite
tugomba kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu kandi tukabikora vuba tudahatwa cyangwa ngo tubyinubire ntitugomba na rimwe kwemerera umwanzi kongera kutwinjirira oya
etende na maboko ya munguna te
Constant Makongba yibukije abasirikare kubi cyangombwa kuri bo ari ukugarura amahoro n'umutekano birambye ariko byose bigakorwa hakurikijwe amabwiriza ya gisirikare ndetse na discipline mu kazi byose bakabikora ku nyungu abaturage
yango bana boyamaki mbela ya mukunzi ya mbuka
nuko mwemeye gukorera igihugu cyacu cya Kongo nako mugomba kwitangaho bishoboka hose territoire ya Masisi ikeneye kubona amahoro n'umutekano birambye ibyo rero ntabwo twabigeraho tudashyize mu imbaraga aho mugiye musabwa kugira discipline kuko ari kimwe mu biranga umusirikare nyawe
Discipline.
Kuba ingabo za Kongo FARDC zongiye kugera mu duce tumwe na tumwe two mu territoire ya Masisi byashimishije abatari bake mu baturage bahaturiye abayobozi b'inzego zibanze ndetse n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu akorera muri iyo territoire dore ko bari bazengerejwe n'umutekano mu cyuterwa n'imitwe yitwaje intwari irimo nyatura abazungu Ombeni Enoch ni umuyobozi wungirije wa groupe ya Kibabi twavuganye na ubwo FARDC zageraga muri ako gace
umutekano guhagaze neza kandi abaturage bishimiye kugaruka kw'izo ngabo uko bari babayeho nangabo zari zihari zibacungiye umutekano kuko umutekano bari bacungiwe na polisi gusa ariko kuba n'ingabo ziyongeyemo ni ikintu cy'abaturage bari kwishimira kabisa baturiye akarere ka Kinigi
ahandi FARDC yageze kuri iyi nshuro ni muri centre ya Ngungu imwe mu masantere akomeye yo mu territoire ya Masisi aha naho abaturage bongeye kwishimira ingabo z'igihugu nyuma y'igihe kirekire zitagaragara nk'uko byemezwa na Bwana Baraka Gabriel umuyobozi uhagarariye guverineri w'intara muri ako gace
abaturage muri aka karere babyakiye neza cyane ndetse bashima guverinoma yacu ya Kivu y'Amajyaruguru kuba yatekereje kohereza umubare utoshije cyane muri aka karere uko urabona mu bihe byashize ingabo zari ziyari za repubulika amazone amwe n'amwe akikije uyu mudugudu wa Ngungu atararimo ingabo za leta abaturage barabyishimiye cyane banashima inzego za gisirikare kuba zaranze gutuma umubare utoshije muri aka karere
ariko FARDC irimo kugera mu duce dusanzwe tubamo imitwe yitwaje intwari itandukanye irimo nyatura APCLS n'indi mitwe yose yiyemeje kurwana ku ruhande rwa leta mu gwashye mu 2023 ubuso umubano hagati y'izo mpande zombi uhagaze ute Olivier Kanyejomba ni umuyobozi wa societe civile nshya mu territoire ya Masisi yadusobanuriye uko byifashe
imitwe yitwaje ibirwanisho aribo ba reserviste kuri ubu ngubu bakaba babanye na FARDC ta kibazo kiri hagati yabo kuko ntibaza gutoteza abaturage naho ibibazo byajaga biba ugasanga abaturage bamerewe nabi kugeza ubu ngubu aho FARDC yaje ba reserviste ta kibazo bahagararanye na FARDC tubanye nabo neza n'abandi nabo nta kibazo kutegwa kandi niyo bije guhutara usanga nka societe civile twebwe dusagerageza gusanga abakoze ibyo ngibyo ayo mabi bakagarurira abaturage ibyo baje bari kubatwara
kuva imirwano hagati y'ingabo za Kongo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa 2023 yatangira mu territoire ya Rucuru mu mwaka wa 2023 nibwo FARDC yongeye kugaragara mu duce tumwe na tumwe two mu territoire ya Masisi izindi ngabo zavuye muri Masisi giye mu 2023 yafataga umujyi muto wa Kicanga igakomereza muri Mushaki na Karuba Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika Igoma
Tugume muri Kongo ariko noneho tuve mu ntara ya Kivu ya ruguru tujye mu ntara ya Kivu yepfo aho ubuyobozi bwo muji wa Uvira butangaza ko imiryango irenga 780 idafite amazu yo kubamo kuko ayo yarasanzwemo amwe yasenywe n'imyuzure. Inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri muri uwo muji nyine.
Ubuyobozi bw'umuji wa Uvira butangaza yuko imyuzure ikomeje kwibasira uyu muji uri mu burasirazuba bwa Kongo yahitanye abantu batatu. Amazarenga 600 arasenyuka andarenga 180 arengegwa n'amazi n'ibyondo. Bamwe mu baturage bo muri Nyamyanda na Kilibura na Kabindura amazu yabo yasenywe n'imyuzuri y'uruzi rwa Kalimabenge. Hari abakambitse mu nzu z'abaturanyi abandi nabo bari mu nsengero ndetse no mu mazu ya etaje. Ngenda kuri yo Andre iwe n'indi miryango twabasanzeho bakambitse mu nzu ya etaje itaruzura neza kugira ngo tubagereho twavogereye amazi kuko inzu bahungiyemo iyo myuzuri yuzuye amazi hasi.
Amazi twayahunze cyane biturutse ku ruzi Karamabenge kugeza n'ubu ntiruraturura turacanigana n'amazi. Bamwe barahunze abandi turacari hejuru ku mayitaje ntiturava naho turi inzara mu kutwiciraho. Turindiriye ko dufasha bakarabinge na ugo ruzi borukamya kugira ngo turonke aho duca.
Siumana Matiasi, nyuma yaho inzu ye yaratuyemo muri Nyamyanda yibasiwe n'imyuzure ku cyumweru tariki ya 23 y'ukwezi kwa kane umwaka wa 2023 yahungiye ibyo biza mu rusengero rwa Methodiste Libre hamwe n'umujyango we.
Byarangirise ibintu zo mu nzu kandi mfite ibitabo byanjye byarangirise n'amazi. Hariho ibintu byo mu nzu byatwawe. Nageze hano nari mfite amapera 5 y'inkweto usanga zose n'ukuguru kumwe ayandi maguru yose yaragiye. Ni ibiribwa, umuceri, amafu byari birimo byose byarangiye. Icyo twasaba nimba hari abagira neza bahari bashobora kudufasha ariko cyane kudufasha biriya bintu byangiritse natwe twenyine twozotinda tukabibona ariko no kudufasha kundu ruriya ruzi ariko bashobora kubona umuti imashini kazi ikakora.
Kuvaho iyi myuzuri yibasiriye umujyi wa Uvira mu bihe bitandukanye, bamwe mu baturage bavuga ko nta bayobozi ba leta bari babageraho kugira ngo barebe uburyo ibi bibazo by'aba bantu bateshejwe imyuzuri byakemuka.
Tugifashe nk'igitangaza kuba mu gihugu gifite ubuyobozi ariko mu gihe abaturage bagize ibyago ugasanga nta muyobozi n'umwe wagezeho ngo abasure abahe no kwihangana abihanganishe bitera imbaraga. Iyo umuyobozi akubwiye ngo ihangane komera turi kumwe cyangwa se tuzabitunganya wumva ufite ukomeye umutima kandi kumva uri mu butegetsi. Ariko ikibazo gihari ikindi cyumweru cyose kirangiye abantu barara hanze, abantu barahunze amazu yarabomotse, ibintu byaronekaye byinshi. Ubu ngubu urasanga abantu benshi badafite n'ikintu na kimwe mu nzu, byose byaratwawe n'amazi. Nta muyobozi n'umwe twabona waje aze kudusura cyangwa ngo amenye ibyange.
Gusa mu rwego rwo kwirinda ko iyi myuzuri yatewe n'uruzi rwa Kalimabenge yongera kugaruka, hari aho usanga abaturage bari kugomera amazi abandi nabo bafata imivuka irimo imicyanga bakayishyira ku bipango byabo kugira ngo amazi atinjira mu mazu.
Uno munsi twagerageje kuzibira kugira ngo turabe ko gugabanuka kugira ngo abantu bahunze kugira ngo baronke aho baca kugira ngo bave baje kurondera ibyo bafungura. Turiko turafata amagabari ibyo turiko turashyiramo amabuye kugira ngo turabe ko twogabanya.
Hagati aho usibye muri Uvira havuga ibibazo by'imyuzuri no muri teritwari ya Fizi ndetse no kuri Kiliba mu kibaya cya Rusizi haravuga imyuzuri. Mu rwego rwo kugabanya ibyago by'ibi biza, ubuyobozi bushinzwe ibidukikije muri Uvira busaba abaturage kwirinda kubaka hafi ya Tanganyika ndetse n'imigezi ya Mulongo na Kalimabenge. Umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Muhato yavuze yuko bamenyesheje abayobozi b'intara kohereza brigade y'umuhanda wa Uvira ibikoresho byo gucukura imigezi yuzuye. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Twababwiye ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden uyu munsi yatangaje ku mugaragaro ko azongera kwiyamamariza kuyobora igihugu umwaka utaha. Yasabye Abanyamerika kumwongera umwanya kugira ngo arangize imigambi yarahiriye muri manda ye ya mbere. Ibyakiriwe gute n'Abanyamerika? Mugenzi wacu Frederic Nkundikije bibaje Profesor Athanase Gahungu, umwarimu muri Kaminuza ya Leta ya Illinois mu mujyi wa Chicago.
Iyo ngibo ntiyantangaje, ahubwo nari nk'abandi Banyamerika bose twari turindiriye ko hagira icyo abademokrate bavuga. Nibaza yuko umuntu abonye iminsi, ibyo yari amazemo iminsi agenda muri Camp David, agenda muri Iraq, umuntu wese yari yiteze yuko ariko arategura gusubira kwitoza
ariko ariho n'abanyamerika bahurikiye mu gambwe wa demokrate nabo nyene bafite amakenga kuvyerekeye cyane cyane imyaka afise imyaka irenga 80 yazo bafite imyaka 86 n'itandatu igihe yotogwa akarangiza ikingo cyo cya kabiri ayo makenga y'abanyamerika muyavuga kwiki
ego ibyo nibyo mushinga ntaye Frederic ubu Biden Joe Biden afite imyaka 80 igihe azokwitoza mu 2024 azo afite imyaka akwirije imyaka 8 urumva rero igihe yurabuka yitoje agatogwa azoheza afite imyaka 86 n'ibintu iyo myaka irateye ubwoba uravye ukuntu kumbure ahora adidinganya ariko aravuga canke uravye yuko abandi bahora bitoza bakiri batoyi kumurusha ibyo rero mugabo nibaza yuko nk'uko Biden yatanguye akivyibaza ego ibyo nibyo Frederico ko batinya ko afite imyaka myinshi ibyo nibyo mugabo uravye icobaye abo kwitoza igihe boba bagomba kugira batamutoyi batarungitseho Biden ntabari bugugu ntabariho icyo gituma nibaza yuko ibyo bintu bizohinduka mu minsi zababonye yuko uwuri yo kwitoza azoba ari Trump
ikibazo cy'ukudiringanya mwavuze n'ikibazo amatwi adusubira ni ikibazo yari afise kuva akiri umwana baraheza baranagikosora ariko bishobora kuba no kubivuye no ku myaka nk'uko mubibuze kubona rero asiye kwitoza muravuze ko ari kubera atabandi bakandida b'abademokrati bahari ariko hari n'abavuga ko yoba yishimiye cyane cyane ibintu yaranguye ivyo byoba ari byo byatumye ashobora kubona ko yogira amahirwe yo gusubira gutora
ivyo birimo kandi birimo cyane rwose hariho abakunda kuza baraharura iby'umuntu yagize biteye imbere icyo bita achievement baharura ko hari ibintu 2023 Biden nabo bakorana bagize kandi umuntu ikintu umuntu jewe nagomba kubanza kuraba cyane cyane ni uko yavuze ati jewe naje kwitoza imyaka iri heze kugira ngo nsubize akaranga Amerika cyo yita soul to America arazi ibyari ko biraba igihe Trump yatwara ibintu bitaboneka ku bantu kumbure bagomba bakunda Trump b'abarepublike byari byiza mugabo byaratumye akaranga k'abanyamerika gatakara ivyo rero nivyo yakoze mugabo woraba rero ibintu yakoze rero bibintu byo guha amafaranga ibyo gukora ibikorwa bya leta aho imidugu ica amabarabara kubaka ibintu za leta n'ibiki ibintu yakoze abantu nka twebwe twigisha muri kaminuza ukaraba yuko abantu benshi bizeho ubu bopfuye bakiriko barariha amafaranga y'ideni barose kugira bige akaba yarasubiza abantu bamwe bamwe amadorari ashika ku 200,000 akaba yaragize ibintu by'imyuka yo mu ijuru biguma bitabirahinduka akaba yarabisubiyemo ukaraba eka ibintu byinshi yakoze ibyo byose yakoze urumva benshi baharura bavuga ibintu 2023 yerekana yuko yatwaye neza ibyo bintu byose byatuma yitoza kandi yoshobora gutorwa
mu gusozera mu kanya gatoya cyane rwose amakuru atohozwa bimwe bita polls yerekana ko abanyamerika muri rusange batifuza ko perezida Joe Biden na perezida yahoze atwara Amerika Donald Trump basubira guhiganwa muri ayo matora ivyo mubivuga kwiki
ibyo nibisanzwe nibisanzwe y'abantu bakiriko baravuga ko bazokwitoza ubu abantu benshi bariko barabaza bati azokwitoza hanyuma ikindi kintu umushinga ntawe Frederico ngomba kuvuga neza ni uko igihe byoramuka bigenze nabi babe Biden bikamugora gutwara kubera iyo myaka twibaza afise umukurikira mu ntwaro vice perezida Harris kiri mutoyi urumva naho twoba dutaye abanyamerika nabo bazoba bataye toye Biden ngo yitoza abe perezida wa Amerika kandi
Profesor Atanazi Gahunguru ndagushimiye cyane rwose ku kanya wahaye radio Ijwi ry'Amerika
urakoze cyane wewe
ni kuri icyo kiganiro dusorejeho amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubashimire mwese kuba mwaduteze amatwi dushimire engineer cyane wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Nadia Taha niwe wegeranyije aya makuru Muri studio ya gatano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mwese mbifuriza umugoroba mwiza.